Mwumve ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu rugendo rwiwe muri Amerika mu nama zihuza abategetsi b'ibihugu bya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo bise US Africa Summit, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje azananye n'umugwi utari muto w'abayobozi b'ibisata bitandukanye by'igihugu, harimwo abagwizatunga, abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye. Mu kiganiro muri sanga rero muri aka kanya tugiye kuganira n'umwe mu baje muri urwo rugendo, ni Emile Uwezo wa Mungu, umwe mu rwaruka rw'imboneza ruharanira iterambere mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, akaba ari kumwe natwe muri studio za z'Ijwi rya Amerika hano i Washington DC kugira ngo tuganire bimwe mu byo urwaruka rwoterera mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Ikaze mwese nk'uko bisanzwe, mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu, adresse yacu ni radio yacu VOA, murashaka gutanga nimero zanyu. Kaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri sanga y'uno munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu rugendo rwiwe muri Amerika mu manama ahuza abategetsi b'ibihugu bya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manama bise US Africa Summit, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje azananye n'umugwi utari muto w'abayobozi b'ibisata bitandukanye by'igihugu ciwe, harimwo abagwizatunga, abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye, eka na bamwe mu rwaruka rw'imboneza mu gihugu. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya tugiye kuganira n'umwe muri urwo rwaruka rw'imboneza, akaba ari Emile Uwezo wa Mungu, umwe mu rwaruka rw'imboneza ruharanira iterambere mu bisata bitandukanye by'igihugu, hakaba kandi ari mu mugwi w'urwaruka rw'imboneza za Afrika mu mugambi watangujwe na Perezida Obama wiswe Mandela Washington Fellowship. Mu byo asanzwe akora harimo kandi ibikorwa byo guteza imbere igisata cyo guhanahana guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no kugwiza amasoko ntanga nguvu mu gihugu cy'u Burundi. Hariho byinshi aza kutubwira. Turi kumwe nawe ngaha muri studio z'Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka twakire umutumire wacu Emile Uwezo wa Mungu, kaze neza ngaha ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turashimiye ku kanya wafashe kugira ngo uganire natwe. Amanama turumva ko ari menshi, mwaje muri abantu batandukanye baje bava mu Burundi muje muri aya manama ya US Africa Summit, amanama huza abategetsi ba Afrika n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make tubanze twumve uwo Emile wari we, utubwire Emile ninde.
Yego, murakoze cyane. Mbanje kubashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro muri sanze. Hanyuma nkuko mubimbajije, Uwezo wa Mungu Emile, nkaba jewe ndi Murundi, nkorera mu Burundi ibikorwa byanje vya misi yose, ariko ahaniniya nkaba nsanzwe ndi umwe mu rwaruka rw'imboneza zo muri Afurika ruri mu mugambi nkuko mwabivuze watangujwe na Perezida Obama, Mandela Washington Fellowship, aho ari umugambi ukurikirana hagufi ugwaruka go muri Afrika rufise ivyiyumviro bitumbereye bizabirondera iterambere ry'ibihugu bavamo mbere iterambere rya Afrika muri rusange. Nkaba ari nacyo gituma rero ndi ngaha, hariho abaje bazananye na nyenshubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko jewe nkaba nanje naje ku butumire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera nsanzwe ndi muri uwo mugambi w'imboneza z'urwaruka rwo muri Afurika.
Birumvikana ko umukuru w'igihugu ashima kubona urwaruka rw'Abarundi bashobora kwitabira amanama nk'aya agamije guteza imbere igihugu ciwe. None Emile Uwezo wa Mungu, muri make mwaraje, ubunye inama zaratanguye ni ku munsi wa gatatu w'amwe mu muri ayo manama. Hari inama umaze gutangura kujamwo, ejo twaraganiriye mutubwira ko hariho imwe muri zo mwitabiriye. Tubwire muri make iyo nama yari ijanye n'iki, ni bande bitabiriye nama, yari inama imeze gute?
Ego, kuva dushitse ngaha tumaze twebwe twaje imbere yuko ibikorwa nyezina vyugururwa ku munsi wejo, ariko twaje turatuza tutangura inama z'intangamarara hanini hanini. Nkaba mu nama maze kujamwo, hariho inama ya mbere yahuza abikorera twabo muri Afrika n'abikorera twabo n'abanyamitahe abanyamerika n'abanyafrika, aho bahura kugira ngo bashobore kuganira barabe aho boshira ingufu mu mitahe, hanyuma bashobore guteza imbere ibisata bitandukanye by'ibihugu byo muri Afrika, cyane cyane ibijyanye no kugwiza amahinguriro. Hari inama ya kabiri nayo kandi nitabiriye, ni inama yahuza urwaruka rwo muri Afrika habe n'urwaruka rwo muri diaspora, nayo tukaba twariko turaganira ku bintu bitandukanye, harimo ivyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gukwiza no kugwiza amasoko ntanga nguvu muri Afrika, ivyo twita changement climatique transition énergétique. Hanyuma hakaba n'ikindi muri iyo nama nyene yahuza urwaruka, harimo n'ikindi gisata twariko turaganira ko ikijyanye no guteza imbere indero, education de qualité, hamwe no guteza imbere igisata cyo gukwiza abakozi, icyo bita workforce development, kugwiza abashoboye gukora ibikorwa kugira ngo nihabe amashyirahamwe ashinzwe mu Burundi bashobore kuronka n'abakozi babikoramo. Hanyuma ikindi iyo nama yari karaba cyane gose, harimo twariko turarabira hamwe ingene icyo igisata cy'amadokumente n'amafilme cyotezwe imbere kugira ngo mu Burundi muri Afrika ibintu bikoregwayo bimenyekane, hashobore kuba abanyafrika bakora amadokumentaire avuga ibikorerwa muri Afrika, mbese bize bitume abashaka kuzana imitahe muri Afrika bamenye uko Afrika imeze. Hanyuma rero nizo nama maze kujamwo, akaba ari inama novuga yuko zari zikomeye cyane gose, kuko twagiye turahuriramwo n'abagwizatunga b'abanyamerika b'abanyafrika nabo bari baje ngaha, hanyuma tugahuriramwo n'abazi baserukira ibihugu bitandukanye harimo abayobozi b'ibihugu. Rero turabona yuko ikorwa turimwo ari ikorwa kizogirira akamaro gakomeye Afrika muri rusange.
Birumvikana ko nkuko bivuze amanama ni menshi, murabonana n'abantu benshi mukaganira byinshi, kandi mukazosubiza ubwo bumenyi mu gihugu cy'u Burundi. Kumbure muraza kutubwira bimwe mu buryo mugerageza gutanga ubwo bumenyi mu bamwarose iyo mugize ingendo nkizi. Reka rero tuje mu kiganiro nyizi na twihweza bimwe mu byo babikenewe mu gihugu cy'u Burundi, n'ahantu ukorera n'ahantu uzi ingene ibintu bigenda. Akumbure intererano y'ugwaruka yo biyihe ni bihe bisata bikwiye gushigikirwa, duhereye kumbure kuri bimwe mu bisata usanzwe ukoreramwo, ni bihe bisata muri kano kanya ubona abagwizatunga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kubonamwo inyungu bakaza gukoreramwo musanzwe mukoreramwo?
Ego, navuga yuko ubwa mbere nuko muri Afrika cyane cyane mpereye ku gice Burundi nsanzwe nkoreramo nsanzwe ndimwo nuko turacyafise ibintu byinshi byo gukora. Icyambere nuko turacyafise igisata cy'ubuhinga cyo twita informatique kiracyakeneye cyane gose ko gikorerwamo byinshi tugashobora gushika ku ntambwe twita digitalization donc gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose icyo ni gisata gikomeye cyane gose. Hanyuma ikindi gisata ni gisata cy'amasoko nta nguvu icyo bita la transition énergétique cyangwa l'accès à l'énergie n'ibintu tubona gose yuko bishobora kuza gukorerwa mu Burundi kandi bikaba ibintu byogirira akamaro igihugu mbere n'abagiye kubikora bagashobora kunguka. Hanyuma ikindi gisata ni gisata kijyanye no guhingura iby'ifunguro cyo twita mu cyongereza food processing. Nivyo bisata navyo nyene tubona yuko bikenewe mu Burundi kuko mu Burundi abantu bose bariko barijukira uburimyi n'ubworozi ariko tukaba tugifise ingorane zo gushobora gushora umwimbu turose ugasanga bituma n'ababikoreramwo badebukirwa ugasanga ariho n'ingorane rero zuko usanga hariho ababikoreramwo bakimbura ariko ibintu bimbuye bikabora kubera babuze ubuhinga bwo gushobora kubibika. Ivyo byose rero bica bijana n'ivyo vy'amasoko ntanga nguvu bigaca bituma iyo hari umuyaga nk'ubukwiye hari amasoko ntanga nguvu akwiye hari n'ubuhaba n'ubuhinga bwo gushobora kubika. Harimo rero ni nuko abantu babarize bakaragironka ubumenyi buhagije cyo twita education de qualité bizoca bituma rero akazi k'abakeshi nibikorwa bigakorwa hanyuma igihugu gatera imbere.
Ego turumva ko Emile murafisemo ubumenyi cyane kuko mubirimwo murabikoreramwo kumbure waza no kutubwira zimwe mu ntambanyi zihari ugwaruka mu bufasha gute kugira ngo bashobore muri ivyo bisata byose kwiteza imbere n'izihenzira bocamwo muri makenda bwiwe ko ku mirongo ya telefone batanguye guhamagara kugira ngo bagire ico bashikirije abanywanyi bishwe rya Amerika kuri Facebook tubibutse ko ari VOA radio yacu. Duhere kuwitwa Gilbert ku murongo wa telefone. Uraho neza Gilbert?
Ndabumva meze neza.
Ego duhamagaye uri hega Gilbert?
Ndabahamagaye ndi Bujumbura.
Gilbert, intererano ikibazo canke iciyumviro kubijanye n'iterambere ry'igihugu ibihe bisata ubona bikeneye gushinikwa ko canke icokorwa ikibazo cawe?
Ikibazo cya mbere ni umubazo mutumire nuko biteguye gute kugira bafashe aya mashyirahamwe y'urwaruka yagiye arashinga. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri nacyo ntibagwize ubuzi buguru amashyirahamwe n'ibindi kugira urwaruka ruronke akazi rureke kwicwa n'ubushomeri. Nk'ubu urwaruka rwinshi usanga bwize ukiga rugaheza ukabura ibyo rukora ibyo rukora ugasanga bagaruka kugora ababyeyi babasaba ikinyinshi nyinshi kandi bari bazi ko babasohoye. Rero icyo mbona cyiza umutumire yodukorera ni uko bobuze amashyirahamwe n'amashyirahamwe ahari bakayafasha bakayahuguza bakayereka n'ingene
wakoze cyane Gilbert ku kibazo cyawe. Reka tubandanye twakire n'ubundi mbere kumutumira bishura. Daniel ku murongo wa telefone. Amahoro neza.
Amahoro Diana.
Ni Oriane.
Oriane ndakumva.
Urahura komeye?
Muraho neza.
Ego turaho turashima. Namwe ikibazo cyane cyumvira?
Ya ndagira ngo mbaze rimwe na rimwe abantu tujya tubona opportunities cyangwa bo bita abayobozi bahagarariye abandi nk'uwo ndavuga nk'uhagarariye urubyiruko rw'ibujumbura. So ko ari igihe tubona abantu bitabiriye amahugurwa basanga bahuguwe ariko mu by'ukuri wajya kureba ibyavuye mu mahugurwa ntibabihaye aho bigenewe. Ese icyizere kirahari ko noneho izo nama agiye gukura i Washington azazigeza kurubyiruko rwo rwo urwaruka rwaho ngai Bujumbura ndetse yizera ko bizatanga umusaruro.
Yego.
Ikindi mbaza urubyiruko duhora dusaragoringa n'ibibazo umuntu atabura kuvuga ko ari byinshi birubangamira. Ese nk'abo ngabo baruhagarariye mu by'ukuri bafasha iki rubyiruko? Hari urubyiruko tubona mu mihanda bitari ibyo kuvuga ngo bitabiriye inama gusa ngo bahawe inama ku bijyanye na politiki, uretse ibyo ngibyo ni iki bafasha urubyiruko mu buzima busanzwe? Murakoze.
Wakoze cyane. Ibibazo bya Gilbert na Daniel bisa n'ibishaka gusa amashirahamwe y'ugwaruka muyafasha gute, canke n'igiki mubona ugwaruka n'amashirahamwe barimo gishobora kubafasha ku muvuduko wa cyane kugira ngo basho kwiteza imbere? Hariyo baje mu mashyirahamwe bakabonwe ngo nta nyungu irimo, canke ikibazo gihari mu gwaruka bijanye n'amashyirahamwe no kwiteza imbere kuri mwebwe mucishura gute?
Ego kuri twebwe sinovuga mbere mvuga kuri icyo kibazo abageze cy'Bujumbura canke mu gihe kina kiriya cyane cyane je nkurikanye na hagufi ibibazo byo muri Afrika kugwaruka. Nuko muri Afrika mugabo njenja mu Burundi naho nyene nuko ibibazo byo kugwaruka ari byinshi cyane cyane ibibazo bijanye nakazi. Rero ugwaruka ruriko rahimirizwa kuja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere, amashyirahamwe yo gukorera utwabo, ariko rimwe na rimwe barafise intambamye. Iyo ntambamye icambere n'ubumenyi rimwe nimusanga bafise ubumenyi budahagije kugira ngo bashobore gukora ibintu bitera imbere. Hanyuma ikindi nacyo ni icyo twita gushobora kuronka uburyo bwo gukora ivyo bikogwa. Rero muri kino gihe tugezemo nko mu Burundi naza ko twateye intambwe ikomeye cyane gose, kuko hari ibigega bibiri cyitwa beach hawe na page gisanzwe gifise uburyo kugira ngo gishobore gufasha ugwaruka. Ariko kubera ya ntambamye ya mbere yuko ubumenyi budakwiye n'abarongoye mu byo tumaze igihe tuganira n'abarongoye amashyirahamwe baravuga yuko nabaza gusaba ubwo buryo ari bake, abandi nabo bakaza bagasaba uburyo mugasanga imigambi biyumviriye ni imigambi idashobora gutuma babaha amahera kubera usanga ari imigambi itizwe neza. Ubona yuko ari mugamba w'ukoze no mushankejo ushobora guhomba. Ivyo rero ubwo bumenyi nibwo ugwaruka ni yarukeneye, ari nacyo gituma ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bwama buriko buraduhamagarira kujya gufasha inyuma y'ibikorwa by'akazi gushobora gutanga inyigisho zijyanye no gutegura imigambi. Ivyo bikorwa rero turabikora, ariko kubera bikeneye ari benshi abamaze gushikirwa kumbura haza kuba mwa bakura barabizi kandi aramaze kubigiramo akarusho mugabe atitashikirwa nabo nibaza nabo nyene ko bazoshikirwa. Ariko ico nosaba nuko hariho ibikorwa ubusekizi bwa Amerika bwamabwe ariko barategurwa burategura, hariho n'ihuriro ry'amashirahamwe afasha abikorera twabo mu Burundi, haba harimwo BBN, harimwo za Discord, harimwo za Innova Group, harimwo za Bujahab. Nubwo runani ruriko rurakomeza ingufu cyane gose rurondera gukorana na banki y'isi yose n'amashyirahamwe mpuzamakungoni kugira ngo bashobore gukora imigambi by'ukuri yo gushobora gushikira urwaruka rwose rwifuza inyigisho n'ubufasha mu bijyanye no gukora imigambi yo kwiteza imbere. Rero
ku bijyanye kandi no gufasha gutanga ubumenyi mwa mwaronse, Daniel yavuze ati muraza mu manama mbega hariho uburyo bwo guca mutanga ubwo bumenyi. Bavuze ati hariho uburyo muhora mukora nyuma y'ubuzi bwanyu mugatanga umwanya wanyu mukaza kwigisha, mbega mwigisha bangahe? Hariho uburyo bwo kuja kumbure nko kuri radio canke gutanga ubwo bumenyi ku bwinshi kubadashobora kuza kuri izo nyubakwa muba murimo canke kuri ico kibanza kumbure kubera kwiyunguruza bigoye, mubigira gute kugira ngo abenshi bashobore kuronka ubwo bumenyi cyane cyane kubijanye no kwiyandikisha kugira ngo uronke imfashanyo muri banki runaka za page na zande zirasaba yuko wandika umugambi neza ariko utabyigishijwe navyo nyene n'intambanye?
Yego. Kubikora ikintu kikiriko kiragwana muri no minsi nuko abasanzwe bazi bafise ubwo bumenyi mu gihugu ari bake, yaba ari benshi byo noroshye. Mugabo rero ababizi abamaze kugira ayo mahigwe yo kugira amahugurwa nkenayo turagerageza ibyo dushoboye kubera natwe dutegereza kwa matriko turakora ubuzi bwa misi yose mitwa kwa manatwe turiko turigisha gusa turiko turakora ubuzi bwacu ariko rero turafata umwanya tukigisha ubuhinga ntiburatera imbere cyane gose kubyo bwo dushobora kwigisha muri rusangi rego turagira ibiganiro rimwe n'imwe ku radio kindi gihe tukahamagara amahugurwa donc inyigisho iyo habaye nk'amashyirahamwe yabitunganije kwabasanze batuzi bakaduhamagara kugira ngo dushobore gutanga izo nyigisho kandi hamwe turaje mu university tugatanga izo nyigisho ivyo twaba twabikoze naho rimwe na musanga tubikora mu masaha y'inyuma y'akazi kindi gihe tukabikora mu masaha muri week mu masaha ya weekend ariko ivyo bikorwa birakogwa kandi ubu gushika ubu ndazi yuko ndavye nka twebwe dusanze turi muri ugo runani gwimboneza gukwaruka gwimboneza
muri za yali
Mandela ico bita IVLP nibindi nuko ndazi yuko haramaze muvyo muvyo maze kumenya nuko tumaze amaze gutanga inyigisho kugwaruka rurenga igihumbi biciye mu mashira hamusanga arimwo
muraja none ku mashure kumbure ahabari abanyeshuri ku bwinshi naho nyene
yego kubwanje je nyene na ndamaze kuja ama university y'u Burundi mu campus menshi kugirisha ibiganiro rwaruka ndamunama nagiye no mu yandi ma university yabikorera yigenga za Hope Africa za IPEGI Gitega n'ahandi hose twama twagiye gushobora gufasha urwaruka kubaha inyigisho muvyo dushoboye ariko ico no bamenyesha cyo nuko ariko batwumviriza nuko maze kubona yuko ico kintu ari kintu gikenewe cyane gikenewe n'abantu benshi kubyo bwuko jewe ningahaje nyene kubishobora gushaka gushikira bikeneye byose atavyo no shobora mugico nenu ico twari ko turaganira mu biganiro twagize nga nuko bavuga ati tugerageze ubujye bwose turabe yuko twoshobora gufasha ugwaruka dutoremwe izindi boneza zishobore kuronka inyigisho nk'inke nizo kugira ngo abifuza gufasha Afrika mu bisata mu guteza imbere igisata cy'abikoro twabo cyane cyane ugwaruka babe bazi yuko hari abantu bafasha ugo gwaruka gushobora gukora neza gutegura umugambi no kushira mu ngiro neza kuko nta muntu numwe yoza kuguha amafaranga atabona yuko ayo mafaranga azokunguka ushobore kumusubiza canke mushobore kugabura inyungu hanyuma nawe utera imbere abona yuko ayo mafaranga bidakunda ntayaguha
yego birumvikana kandi uraza no kutubwira kumbure wabuze ati bakuye kuja mu mashira hamwe utubwire mu mashira hamwe ne bakora iki neza na neza bigishwa iki baronka iki kumbure barakeneye kumenya tubandanye ku mirongo ya telefone turafise innocent uraho neza
yego ndaho ndakomeye
yego innocent kibazo cyangwa cyumvira
yego si kibazo mfite ahubwo ni interera nagomba kunganira emiwezi wa mungu nange nagiye mba umunyeshuri wiwe muri izo nyigisho yagiye atoronsa cyangwa ndi bujumbura mu Burundi ngira yuko atuti twasanze ari inyigisho ngira kamaro inyigisho zikenewe yuko ngugwaruka nyafurika turonswa kubera ko hari byinshi usanga tuba tutazi na cyane cyane uza gusanga bihagaze ku nyigisho twagiye turonka ku buryo nagira nti uko inyigisho zitunganijwe mu bihugu dusanga tuba turimwo nka twebwe inyigisho ko wasanga zitunganijwe wasanga koko zitaza zishura ku bibazo urwaruka ruba rufite cyane zikaza zishura nagira ngo ku bibazo biri mu kibanza rero izi zindi nyigisho ziza zitunganira ziza hejuru y'ubumenyi tuba twarakwiye mu mashuri biza zidufasha na cyane cyane umuntu wese mu kuyiraba nagira ngo icyo ashoboye na cyane cyane n'umuhamagaro wiwe kubera ko byinshi mu rwaruka hari igihe ushobora kwibwira tukigewe mfite umuhamagaro wo kuja hamwe n'abandi mu mashyirahamwe mu makoperative cyangwa mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ugasanga rero urashoboye kwibesha bivanye n'uko bitahura n'ubumenyi bufitemo ariko ku bw'izo nyigisho twarabonye ko zashobora zikabitahuza ku buryo umuntu yashobora kuzivamo yamaze gufata igihangira akavuga ati igihe bimwe ndimwo bijyanye n'uko nzaguma mu mashyirahamwe, ni ukuvuga ko adaharanira inyungu za politiki cyangwa naho ngiye gukora business nyine ngiye gukora urudandazwa ku buryo ushobora kubona umutahe natanguje cyangwa naho ku buryo ushobora kubona n'inyungu ivuyemo. Rero ngira nduti inyigisho ngirakamaro no saba ahubwo imyire yari mu badiserukiye iyo yuko n'ubundi boraba kugure urundi rugezo rw'izindi nyigisho kugure, kuko murabona ko isi ibandanye ikura, la science evolue, kumbure kugira ngo tubandanye turonka amavugurwa amahugurwa mu zindi. Ubona ko ibyo twaronka wasanga koko tutazironka nogira tuti usanga nogira tutazironka ku buryo buhanitse cyane, mugabo byarafasha bakatubwira tugiyegene mu byongerere ubure tukagira tuti kumbure ufasha n'abandi kumbure babonye bari kumwe bakaturabira izindi nyigisho kumbure tuvanye n'aho igihe kigeze. Urabona ngo igihe twe twazikurikira nta bihe by'ibiza twarimo nk'ibiza bya kovide n'ibindi, ariko ubu tubirimwo kumbure uko isi igenda irahinduka, natwe tukabanaga dukaririza ubwenge kugira ngo dushobore koko guhangana n'ibibazo usanga biba biri ubona ko nka tuge ngaha mu Burundi abenshi n'ugwaruka abenshi twebwe ugwaruka mukumva ko rero nabo zihamagarirwa gukora cyane kugira ngo dushobore guhangana na bimwe mu bibazo, na cyane cyane ibibazo by'ubukene bisanzwe bihangayikishije igihugu, kandi ibyo bibazo turi mu bantu bashobora kubitorera inyishu, na cyane cyane twongererezwe dukaribirizwe ubumenyi twagiye turaronka, na cyane cyane ubwo bumenyi bw'abo bakuru bacu bashoboye kugirirwa amahirwe bagaca muri izo nyigisho zo ngaho wa Shelton Gis mu mugambi wa
Mandela. None gaino sanki gufise ku murongo wa telefone, turumvise ko izingendo bagira nkuko bivuze zinyingendo ngira kamaro cyane kugaruka ruba rwasigaye inyuma. Wewe inyigisho wararonkejwe zari zijanye n'iki, zari mu kihe gisata washobye kungukama?
Yego, jewe inyigisho naronkejwe zari inyigisho zijanye za mbere bwa mbere ho je nari mpeje gusohoka muri kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Izi bumenyi nari ndabufite mugabo bwari ubumenyi nogira tuti ubumenyi umwe twita teori, hanyuma izo nyigi zo zamfashije n'uko tumaze kuziga tukazigishwa nabo niye nawe nyene yari arimwo, twarashobora kwibona ingene umuntu ashobora gutunganya umugambi hama akawuharurira neza mu by'amahera atihenze, akabona ati nkeneye ibi nzokoresha ibi, ubuhinga bukora iki kintu ndabufite cyangwa ntabwo mfite, ati ko ntabufite nzorondera uwushoboye nawe aze ndamuha akazi. Nicyo rero nogira ngo kizadufashishe. Ikindi jewe nari mfite nk'umuhamagaro cyari kizanye no gukora mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, na cyane cyane mu gifata cy'ibidukikije no guhangana n'imihindagurika y'ibihe. Aho rero jewe narabuze izo nyigisho, nari mfite ikibazo cyo kugomba kwitiranya ibyo bintu bibiri, ni kuvuga imigambi nogira ngo ifite donc imigambi igenda muri development communautaire n'imigambi bituvuga business, nari ngifisaga haze kubitandukanya kuko icyo gihe natangira n'ikibazo haba kubitegura cyangwa mbere mu bo turi kumwe mu kumenya ko ikintu giteguwe nabi cyangwa giteguwe neza. Ariko maze kuronka izo nyigisho twarashoboye gutandukanya neza tuti wiyumvira uku muri mu migambi no kuvuga ko imigambi ifite amahangiro yo guteza imbere nogira ngo ibitwita impact social. Wiyumvira uku uri koko mu rudandazi muri business, ni kuvuga ko ushaka kumobiliza amahera, gutyo rero bica biradufasha umuntu wese twibona, kuko nogira ngo izo nyigisho kuri bye za mbere ikirore niravye mu hama ndavuga tuti reka je ngore mu ruhande, igihe naho ushaka gukora mu ruhande nobikora
ni byiza cyane.
Twiga nari mfite umugambi wo gukora wo kurima ibizinu hama no kubyumutsa kuko nari nabwize mu ishuri mugabo ubuhinga nari ndabufite mugabo ubuhinga bwo kubikora nk'umugambi wunguka ntabwo nari nsize nabwo novuga narongeye aho hantu.
Yego, ni byiza cyane.
Abandi wasanga ngo dufite imigambi twaharuye ku buryo bwinshi, ubwo bakatwereka tuti uyu mugambi naho ufite ushobora gutwara uburyo bwinshi, urashobora kubura ubangira ko ugatangura ku mugambi ushoboka amuri uyu mugambi ukazugaruka ko umaze kuronga ubwo buryo.
Birumvikana cyane. Innocent, turagushimiye cyane kumva ko washoboye guca muri izo nyigisho ukatubera ukadutangira ugatanga ubuhamya intahe kugira ngo abandi bumve yuko koko birakunda kandi birashoboka yuko izi nyigisho uzitabiriye zishobora kukugirira akamaro. Turagushimiye cyane.
Iyo kandi no kongera kurabinge nabandi bariko barakora kugira ngo bashitse hano tuzongere duhure bongere baducatse rero kugira ngo tubandanye tugira urunani mu kurondera ubumenyi.
Ego kumbure Emile wezo wa Mungu ashaka kongera ko kubyo washikirije hama tugende kumutumira kuri umunywanya kuri kide.
Ego ndashimiye cyane gose ino saba ningwa n'inzigo ko ntaya natanze. Kumbure abariko barivuga ati none muzodufasha kimu vy'inyigisho basanzwe bumvise ko twatanguye ubumenyi tubuhereza ababukeneye tukagerageza ivyo dushoboye naho tugeza kandi nkuko abivuze abo twagiye turafasha kuva mu 2013 n'abara harimo abageze kure bama ariko batanga ubuhamya nkuko kwiwe. Turashimye cyane gose ko bashoboye gutere letwa namukengurukira kuko nawe rimwe na rimwe mu byo dukora rimwe na rimwe tubatumutumira nawe akaza kudufasha kuko nawe intambwe ageze ko ni ntambwe nziza cyane gose dushima kuko nawe ari karakora n'abandi bantu bava mu bindi bihugu bitandukanye mu migambi yiwe
kuvuga ko mugenda muragira abambasadera babaserukira bari nyuma yanyu bagenda batanga ubumenyi nkuko mwabutanze.
Ego turavyara nabo bakaza barakura badufasha gukurikirana abandi.
Rero izi ngendo zivuna cyane ziva muri Afrika ziza muri Amerika zirafise akamaro. Reka twakire Fabien ku murongo wa telefone nawe yihanganye. Fabien urakoze cyane duga ku ijambo. Ego Fabien turakumva. Fabien duzijwe ntitukumva neza. Hello? Hello? Eh Fabien subiramwo ndibaza ko tarimo akabazo muri telefone subira ubaze kibazo canke intererano yawe.
Eh. Namere ni intererano cyane kiza cyane kabaragi amahugurwa mwame. Cyo twasabano ko amahugurwa bagiyemo nawe cyo twabigisha rundi kwaro. Asitirizacyo bone kawa tsagira ankomye uko nwe tsagiye fera hamwe na korofiye igrupatye mu kwaro kayo kora ari kwaje ankomye atanga atanga makwa tsiki fera hamwe se won hafi kan kan bamwe ni mege wazise nsatye ngeze bazara bigutse nka bagiye mu mahugo kwa gasa muri Amerika bari kwisubira mu hazi cyane. Ese ko basaba nabone ko bamaze kubyaha mu ayo mahugu aje mu muri Amerika ese kano hagati mu gihugu kuko usanga hari borode mu kwaruzi.
Ego urakoze cyane Fabien kumbure na ka telefone karagorana cyane kukumva ariko urakoze kuntererano. Reka ku murongo wa telefone twakira ubundi ni Joel uraho neza?
Muraho.
Mahoro.
Ego tuvugana ni mu gihugu cya Tanzania. Hama ku kijyanye n'iterambere igihugu cyacu cyane cyane mu gwaruka kuko nanjye ndugwaruka ndacari umujene. Ndabona igikwiriye nka twebwe tuba twagiye kurondera ubuzima. Iyo duzanye imitahe yacu ni byiza ko abarundi cyabe bakwiye kuba abantu babizigirwa. Aba leta nayo twoheza mu bijyanye n'imisoro kuko imisoro cyuko turaraba iratuvuna. Bituma leta tutabana gatima ko kuzana imitahe kandi imitahe tuba tuyifishe. Hama bijyanye n'iyo nama nayo nibabikora ariko bisunge na cyane cyane ibijyanye na twebwe tuba twashoye imari yacu ngaho mu gihugu mbega aho kwe ki kugira ngo batwubahirize. Murakoze.
Kibazo cyiza cyane Joel, ntagushimiye. Urumva ko hariho inzitizi twavuze ko tuza kugaruka no ku nzitizi zoba zihari. Joel avuze ati hari intamba y'imisoro amatagisi abantu bariha twaravuganye kenshi mu minsi yahera mu myaka yahera ugaruka rugaruka kuri ico kintu cuko imisoro amatagisi arabavuna baragenda kugurisha ibyabo mugabo hageze kuri hamakori ugasanga inyimbu yabo iguye mu makori ibyonye mu byishura gute mu bahanura iki ugaruka.
Ego ico ni kibazo tuzi kuko twaranabivuze mu nama twagiye turabonaniramwo n'abayobozi batandukanye tuvuga yuko ingene amasoro atunganije mu Burundi rimwe rimwe tuvuga yuko bikumira urwaruka. Ego harabaye intambwe kuko amakoperative muri no minsi iyo utanguje koperative nturiha hariho amatagisi utariha mu minsi ya mbere yuko tunganya ya koperative. Ariko hagacaba kandi utanguje ishira hamwe mugabo rifite umutahu urenga 1,200,000 z'amarundi tukadusanga yuko urwaruka nago ayo mahera ntago rushobora kuronka ngo usanga bariko bararonka ubwo ukudariha amatagisi n'abantu basanzwe n'abantu bakuze abantu basanzwe baramaze gutera imbere bigacara bituma urwaruka nago biba inzitizi kugwaruka. Ariko indi ntambwe nayo yatewe nuko hariho ibisata bimwe bimwe mu Burundi vyagabanijwe kuri hamakori harimo nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Ivyo rero kumbe rusanga amwe amwe atavyo bari bazi nivyo nagomba ndababwire. Ariko turazi yuko muri rusangi amatagisi kugwaruka rubari ruko rurarondera rwigwana ko utagize koperative cyangwa wakoreye muri ico gisata kitari hamakori cyangwa ubufize 1,200,000 ni ngorane zituma bamwe bamwe badatera imbere bacika intege. Hanyuma kica kijyana iki cyaba cyavuga ubwizigirwa rimwe na rimwe iyo uri kurakora ibintu ibikogwa ugasanga uri kurabikorera mu ngorane n'ukumwizigwa biragoye kuko iyo uhomvye rimwe na rimwe uca utinya kuvuga ko bahomvye ugatangura kugumubesha uwaguhaye umutaho urumva ndiko ndagerageza ndiko ndakora kunuku nuko ugacyo usanga bwa bwizigirwa buriko buratakara. Hanyuma ikindi nacyo icyo cy'ubwizigirwa nyene avuze nuko ari ikintu dukuye kumenya yuko ibijanye ibijanye no gukora n'umuntu kwikora twiwe nuko haba hakenewe ico bita environment ecosystem ico bita mu cyongereza business ecosystem
business environment rukuvuga
ya business environment kameze. Aho rero haba harimwo uwo mugambi we uri kurakora haba harimwo ama bank n'ama microfinance haba harimwo ubutungane hakaba harimwo na administration no kuvuga leta. Rero aba bantu bose bategereza kumenya yuko mu gihe hatabonetse ihuriro baza baraganiriramo cyo gushobora gufasha ariko ariko rutwabo bigoye kuko ufise icyimviro cyiza ukaronka n'amahera yo kugikora ariko wagira ingorane ubutungane ntibugutunganirize neza urashobora gucisanga wadebuka cyo gasubira inyuma cyanke iyo naho ufite icyimviro cyiza naho ugasanga amabanki nashobora kukumviriza kubera iki cyanke kiriya ugasanga hari ibintu bikufatiriye nkuko utagira ingwati urumva naho nyine ko cyaze bari ngorane ecosystem nayo urumva igituma government batwikeneye nubwira ngo ibe umarbitre ivuga ati abamanyamitahe abafite amahera nimufashaba nibo tubona ibyimviro byawe bimeze neza ubutungane nimugageza mukako na abantu bariko barevoriwa ntibagira ikibazo kijanye n'ivy'ubutungane mu byo bariko barakora. Gusanga rero iyo habaye aba bantu bose bakaje hamwe bakaronkaho bahurira hakabico bita ecosystem entrepreneurial nico gishobora gutuma imigambi itera imbere neza. Hanyuma kuri navyo vy'inama turimwo twe turi mu nama tuje kuganira ingene Amerika na Afrika bokorana tubabwira ni ingene ivyo muri Afrika vyifashe nibisata boshiramwo ingufu nyinshi nibaza yuko tuvuye ngaha tuzo batubona nabo ivyo badusavye nivyo tuzogenda tubwira abari mu bihugu vyacu kugira ngo bashobore kwitegura gukorana n'abanyamerika.
None muri kumurara bakumbure nko mu manama mwatangiye kujama muri imisi abagwiza tunga nkuko bivuze basabiki babona ari ikihe gisata bipfuza kuzojama mu misi iri imbere haba mu Burundi cyangwa n'ahandi muri Afrika mugerageje kuraba.
Ego ibisata byo gukoreramwo nta na hamwe barigera bavuga ngo tuzokora muri ibigusa. Abagwiza tunga bariko turiko turabonana ngaha muri kino gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika n'abari mu bisata bitandukanye. Ego muri inama baragerageje cyane gushira imbere ibijanye n'imigambi iza ifasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ibya changement climatique baravuze imigambi iri mu byo ubuhinga bwa none hanyuma baravuga n'imigambi iri mu byo guteza imbere ibisata igisata cy'ubutunzi harimo ivyo vyo kugira amahinguriro atandukanye nibaza yuko ariko nta na hamwe bigeze bavuga ngo ibintu byo tuzokoreramo kuko iyo tuvuze iterambere tugiye kuri shira muri make ni iterambere muri rusangi no kuvuga nibijanye no kwiteza imbere mu mibano no mu by'ubutunzi rero byose nta na kimwe dusiga inyuma kiretse yuko hari byo usanga ihugu kimwe kimwe cyose cyo nyene gishira imbere bivanye n'ivyo aba icyo gihugu gisanzwe gikeneye kurusha ibindi
yego bakoze reka tubandanye ku mirongo ya telefone n'abanyonyi babandanye batwakura turafise Jean Mugisha amahoro neza uratwumvaga Jean
ndabumva niriwe neza
ego uherereye he Jean
yemereye mu gihugu cya Zambia n'ansanzwe ntuye
gusabe kugabanya kumbure radio iri haruhande yawe iri kwiragarura amajwi hama uduge ku ijambo
okay ngo nagomba se no mubaze umutumire ku gihugu cy'u Burundi narangije cyaragiza ukabitarike ritariro kende kena bagiza tunda nagomba se numubaza ku migambi wabara twari bashyize imbere ubwo cy'u Burundi wabona urwaruka aho ruri ubu uyerwize duboneka yuko ruri mu bihe akazi gasa n'akabuze ruri mu mwiheburo ba mu migambi wabara twari babona yo shobora gufasha urwaruka kugira ngo niba uri mu myaka itanu iri imbere dube ruri ko urabona igihugu kiri ko kiyagana ku bijyanye n'urwaruka n'iterambere no kuronka akazi
bakoze cyane Jean Mugisha kumbure Emile nubwo ataserukira leta y'u Burundi n'imigambi bashize imbere kuza gushikiriza twari twifuje kuvugana n'ikigo cy'igihugu ADB gishinzwe iterambere ry'igihugu ariko twabakenye ariko kumbure we arashaka kuvuga bimwe mu bisata ari karakoreramo muri kino gihe nawe nyene ashira imbere iyo ari karaganira nabo bagwiza tunga hano muri Amerika ababwira ati mu gwaruka mu Burundi tubona ari ibi n'ibinyi mukwiye gushiramo uburyo gushiramo ingufu Emile uwezo wa Mungu
ego kubganje ikisata cha mbere ndiko ndashimikira ko ni gisata kijanywe n'imigambi iza irondera guhangana n'ihindeka kagibi hamwe no kugwiza amasoko ntanga ngufu kuko mbona yuko mu gihe abantu boronka umuyaga nkuba ukwiye bakaronka amasoko ntanga ngufu akwiye y'ubwoko butandukanye icyo twite uva muyaga nkuva amabarage umuyaga nkuva kwizuba n'umuyaga nkuba uva n'ivyamagazi byo shobora gutuma nibindi bisata bizamuka hanyuma ikindi gisata kigira kabiri ico cindagaruka gyibihe nuko tumaze gihe tubona yuko mu migambi ikogwa harimo imigambi iza nkabijya byo gukora amasashe atonona ibidukikije ibi byo kufata gushobora gukora guhingura imicafu niyo migambi novuga yuko nkunda ndiko ndakunda kuganira n'abantu cyane turiko turabona kuko ari migambi iza ifise igira kamaro aha abantu baba kandi ikashobora kuba imigambi itanga akazi keshi kandi ikaba ni migambi iza ishobora gutuma ivyari vyatawe bihingurwamo imyavu cyangwa ibindi bikoresha bigatuma haba icyo twita ekonomi sirikirere hanyuma ikindi gisata cyane ndiko nkunda kuvuga cyane mpamagara mu kwana bashya mu buryo no gukoresha ubuhinga bwa none informatique hanyuma ikindi gisata ni gisata kijanye n'ico twita gufasha business support services gufasha abariko bari korotwabo gushobora guhinyanyura neza imigambi yabo bakayikora neza bakarondera ningene bajya ku rugero mpuza makungu kubyo buka ibikorewe ivyo bakoze bakabikorera mu Burundi cyangwa muri Afrika bishobora kujya ku isoko mpuza makungu
yego byumvika kandi iyo muri ko muravuga ihindagurika ry'ibihe no guhangana navyo harimo gufasha uburimyi n'ubworozi mu buhinga bwo korora no kurima mu buryo bwa kijambere no kuvuga ivyo onye navyo nyene muragerageza kubishira imbere ni giki mubona mu bijanye no kurima mu buryo bwa kijambere gikenewe muri iki gihe kuko igihugu cy'u Burundi kirashira imbere uburimye n'ubworozi nka nk'umugambi nyamukuru bariko barakorera ko muri kino gihe.
Ego murakoze cyane gose, nsene nagitanze hakaro rero mugagisanze kiri muri ivyo imigambi yo guhanga yo guhangana n'ihindagurika gibi n'ivyo vy'uburimyi n'ubworozi ku buhinga bwa kijambere ivyo bita mu cyongereza smart agriculture canke climate sensitive agriculture. Ni gisata naco nyene gisanzwe kiri muri ico gisata navuze cyo guhangana n'ihindagurika gibi. Urumva nk'iyo migambi rero ikiza ari migambi iza yitwa ngo no guhangana n'ihindagurika gibi mugabo igaca iza mu bisata bitandukanye harimo ivyo vyo vy'uburimyi harimo ivyo vy'amasoko ntanga nguvu hakamwe n'ivyo vyo gushobora kugira guhingura imyavu ikavamo ibindi bikoresho.
Impamvu narinda kigaruye nuko kumbure kenshi abantu barakunda kudatahura yuko kuhangana n'ihindagurika gibihe nkuko bivuze biri mu bisata byose harimo uburimyi n'ubworozi bukwiye kuja kubihe tugezwemo kugira ngo abantu sho kwimbura bashobore gukura umwimbu.
Ntabaciriyemo nuko ico ni gisata cyane nguma ndakivuga uko gifise ibindi bisata imperekezi byinshi ariko ni gisata cyane cy'uburimyi n'ubworozi turiko turarondera
guteza imbere
tuguma tuvuga cyane dufasha n'abantu babirimwe mbese no mu bagwiza tunga baje aba ariko barabikora twanabonanye kubera nayo insanzwe ndabifisemwo mu mashyirahamwe nkoreramo ndabifisemwo ubumenyi naraberetse inyene bashobora kuganira n'abagwiza tunga bakerekana rezo ndonke ivyo kugwa mu Burundi muri ico gisata harimo nko kurimya bakoresheje uhinga bwa none bita amaser ico bita hydroponic byose tusana bashoboye kugira ico tubiganiye kandi barambiye yuko abanyamitahe b'Abanyamerika biriko biraba tuma bumva by'ukuri bozaniye mitahe kubera ivyo vyimviro birashye mbese tukanatumira n'abantu barundi ba mu bindi bihugu baba bariko baratwumviriza kumbure bamwe mparanumva ariko barabivuga yuko ari ibintu bikenewe mu Burundi. Ndabamenyesha yuko rero biri mu bintu turiko turafasha guteza imbere mu gihugu kugira ngo n'ababa bafite iyo mitahe babizane tubereka aho bakorana kuko jewe bahamvuga se kibaza ngo dukorane jewe nsanzwe ndi mboneza ariko ubu ntumbere wese cyandamwereka uwo bakorana muri abo bantu bugwaruka cyanke abandi banyamita basanzwe bariko barakora ibikorwa bikomeye.
Yego ku murongo wa telefone kandi turafise Claude Gratien. Claude turi kumwe n'amahoro. Ego Claude uratwumva ikibazo canke icyumviro?
Ego bambere n'ibyo bizanwa no kuba tere n'ibyo kuri byo ariko barakora mu batumire. Hanyuma inherena n'izina n'amavuga yari n'umwe kibazo n'uko nimba ariko baratunganya imigambi y'uguteza imbere igihugu. Hari imigambi iri imbere harimo uburimyi n'ubworozi harimo ibyo bakwigira kuja hamwe mu makoperative ariko kandi iyo mu makoperative haraba ikibazo cy'uko usanga kidafite impano zimwe amashyaka mbamubazi muri icyo gihe bagiye hamwe mu makoperative badafite impano zimwe bamwe bakumva bafite impano y'umuziki ubundi ibyo kurima ubundi barahita bakaronka umusaruro umwe usanga umeze neza gatewe rero numva umenga no guteza imbere umuntu agakora ibyo yumva nabyo byofasha kugira igihugu gitera imbere binyaruzi.
Wibaza ko ga Claude zimwe ari impamvu mu gwaruka bataja muri aya makoperative ari kubera kumbure impano zabo zitariko zitaba ziri muri aya makoperative.
Yego nje nkubu ndabona impambamyi ku bwaje wihari nimba bashize imbere y'imigambi yarimo urimi akabaho n'abandi usanga bafite izindi mpano zitandukanye baba bifuzwa nabo gufasha kugira ngo batere imbere kandi bitaba bikunda kuba cooperative kandi badasangiye impano zimwe ivyo navyo bakabikorera ko kuko ndumva ko bateje imbere NDVD cyangwa umuntu umenga byonyako kuko nawe atakora ibintu byinshi bakavuga ati nshaka kugera ahangaha.
Yego urakoze cyane. ego kumbure emile urubise ko kumbure kuja mu makoperative ego baravyumva kandi kenshi ariko mbega amakoperative abatunganyije gute ho bahari mwinzitizi naho nyene mu makoperative hama mu second market naho nyene tuce dutangura kuganira kuvyo bari wavuze gihambaye cyane cerekeye business incubator uko nyene mufasha abo bakeneye gutangura imigambi yabo bashaka kuyitunganya neza mubafasha gute biba bimeze gute
ego mbanjije kwishura ica vuze ivyo avuze n'ukuri kuba muri cooperative ni kimwe ariko si vyiza yo kabantu ba muri cooperative hanyuma ngo bace usanga bariko bara abo bantu bariko bararondera gukora ikintu kimwe kandi bose batafise ubumenyi bumwe badafise n'impano zimwe uko bivuze rero cooperative ni ihuriro mugabo ntikibuza yuko iryo huriro rijamwe imigambi myinshi itandukanye ico nico duhimiriza abantu kumenya hanyuma ubugira kabiri nuko uraba muri cooperative ariko wamara kumenya ingene cooperative itunganijwe wamara kuronka ubumenyi biva ukushe gukora mu cooperative kuko ubu nabakora bose ibikorwa byo gutanga ubumenyi barondera amakoperative bakondera amashirahamwe umaze kubona rero kuronka ubumenyi nkuko inose yabivuze kare urashaka kuvuga ati ubu naho ndi muri cooperative mbona no tangi mihoho canke no yibamwe mugabo nkarondera ikindi kintu nanje nkora kijanye n'impano yanje ariko aho tugeze nti hariho byo kuvuga ngo duze turafata abantu bamwe mwose ku mpano bafise umwe wese tumufasha ukwari byo tugora naho mu byo dusanzwe twiyumvira kuzofasha nuko tufasha yuko hazobamwe inyuma yo guteza imbere amakoperative n'amashyirahamwe habe inyuma habe guteza imbere impano hamwe ibisata byose bigira icyo twita le noyau de réflexion kugira ngo n'amakoperative azashingira ku gisata kimwe cyose atangure kuba nka kujya abanyamuziki bagize cooperative tukifuza yuko n'aba informatiste bagira cooperative cyanke urunani nkuko abakora muri bitu bigomba cyo tujya ko vya business incubator business accelerator donc amashyira hamwe asanzwe afasha mu by'ubumenyi no mu byo gukurikirana abantu bafite imigambi bagize urunani tukivuza yuko nibindi bisata byose bazaraba urunani cyane cyane hakaba no gukomezwa igisata gihuriramo abadandaza leta CFCB kuko harimo ibinani nyinshi nubwo arukarukamenye yuko nico gisata kihari gikwiye bakwiye kukijamwa hanyuma bo nyene nabo nyene bagatanga intererano mu byokorwa kugira ngo bumve yuko izo mpano zabo zoja imbere zikaronka ubufasha mu by'uburyo no mu by'ubumenyi
ego murabivuze kandi nico gisata nyine twovuga ko muri make twumva hari ibisata byo gufasha gutegura imigambi no gushigikira abantu bakora imigambi yo kwiteza imbere yunguka ico gisata citwa ngo iki ugaruka go rutazi ico gisata bo citura gute kugira ngo kumbure baze baraza kuri izo nyigisho baze baramenya yuko hariho abariko barabafasha uretse amabanki ahari ugaruka yiteguriye gufata iyo migambi yabo nibande bariko barabafasha gutegura imigambi
ego ica mbere cyo nagomba mvuga yuko ico gisata ni gisata kitamenyerewe cyane mu Burundi mbese no muri Afrika kiretse ibigo bimaze gutera imbere nka Afrika y'Epfo za Kenya usanga zifite ibyo bisata bimaze gukomera ni gisata cyo guteza cyo gushigikira gukurikirana gushigikira no gukurikirana cyo gushigikira no gukurikirana abantu bikorera imigambi yo kwiteza imbere mu gifaransa bita les incubateurs et accélérateurs d'entreprise mu cyongereza business incubators or business accelerators rero mu nama turimo kino gihe abanyamerika bo barazi yuko mu uri kuravuga yuko ariko mu byo gukora imigambi ari ibishasha mu gihugu bacakubwira ati none abari ko barabikora babikora gute barafise ubumenyi buhagije bigacibaneka yuko rero baranabaza cyaka kibazo hariho ecosysteme ishobora kutwasira yuko nitwashira imitahe mu bisata bitandukanye abantu bashobora gutera imbere nkuko bitegerezwe mugabo rya ecosysteme ibindi bisata byose bisa nibihari mugi kibuze na ma business accelerator na business incubator tukadushima kubona harabaye leta zumwe za America zarafashije habe na leta y'u Holland haratangura ico bita BBN Burundi business incubator hanyuma haraba nabandi barundi
hari abatanguye za bujaha hari abatanguye za maison de l'entrepreneuriat yatangujwe n'ishyamwe bita disco hariho innova group iri yatangujwe harimo abo turi kumwe baje bava muri programme ya Mandela habe n'ababanke hariho bujaha yatangujwe nabavuye nabo nyene muri zi programme za Mandela hakaba rero na Impact Hub yatangujwe n'abaholande ivyo rero ni nibisata navyo biyije kugira ngo hakaramuka habaye ho ugusinya amasezerano hagati y'abagwiza tunga mvamahanga harimo abanyamerika habeho nibisata mperekeza iyo migambi kugira ngo ntibayitambe birorera baronke bagume baronka ubumenyi bukenewe kugira ngo iyo migambi ishobore gutera ija imbere ibintu rero byishyi bashingirako ibintu bashigikirako hariho daboro gutanga ubumenyi bujanye n'ivyo gutunganya gukwandika umugambi gukora umugambi neza gutunganya ivyo ubutunzi mu mugambi canke mwishira hamwe hakabamwe no kumenya kurondera amasoko byo bita marketing hakaba no kumenya kurondera ngene umuntu agwiza umutahe ku mugambi wari karakora azanye abagwiza tunga abandi baza bagashira mutahe ivyo rero byose udashoboye kububizi biragoye kwishobora gukora umugambi ngutera imbere navyo rero ntushobora kubimenya byose cyo gituma habakenewe ivyo bisata byo gushigikira no kwigisha abanyamitahe kugira ngo bashobore gutunganya neza ivyo bakora hanyuma batera imbere
ego Emile Wezwa Mungu twavuze byinshi ku nyigisho muronka muhanabandi twavuze byinshi ku bisata bihari byo gutegura imigambi no guherekeza bashaka kwiteza imbere ariko ukumbure hama hariho inzitizi intambanyi muri byose ugwaruka ruhura navyo abagwiza tunga bahura navyo mu gihugu muri kino gihe inzitizi intambanyi ubona zihari nizihe kumbure ubuyobozi ubutegetsi leta ikwiye guhagurukira gashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abo bari koragerageza kwiteza imbere mu bisata bitandukanye haba mu butunzi mu bworozi mu magara y'abantu n'ahandi bishobore gutorega umwishu ku rwego rw'igihugu
yego ku rwego rw'igihugu novuga yuko icambere muri no mwanya hariho ikijanye n'amafaranga mvamakungu ico bita amadevise ni ikibazo gikomeye cyane gose kuko abakora ibikorwa byabo vya misi yose beshi barakenera kugura ibintu hanze bakoresheje amafaranga mvamakungu iyo rero balondeye amahera bakayabura ya migambi y'abanteze ngutera imbere iyo bagiye muri banke ayo mafaranga ntibayabaha ye urumvuga isanga rero biriko biratuma ibintu bitagenda neza nkuko byategerezwe hanyuma iyi nzitizi ikomeye abarundi bakuye kumenya bakavira hasi nuko ibijanye n'indero umuntu aratangura umugambi ukabona hariho abashomeri benshi wahakazi mugabo bashika muri ako kazi ugasanga wigisha kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma ugashisanga aho kubishira hamwe rikora akazi ryabayishure rero ni byiza yuko leta nkuko yatanguje page bagira ingufu z'uko bategura ico no kwita abakozi bo gukorera amashyira hamwe ariko aravuka kuko navyo ne biratanga biracintege abantu bamwe bamwe iyo ushatse gukoresha abantu ugasanga mu bantu 200 ufise nta numwe ashoboye neza gukora icyo wamuzaniye
turumva ko ahubwo abagwiza tunga babazana babakora muri Kenya muri Tanzania n'ahandi
yego nico nivyo bica biba uca usanga bariko barabakura muri Tanzania muri Uganda muri Kenya nabandi babarondera meme no gushika ngaha muri leta z'umwe za America bakaza gufasha ivyo ugasanga ubwo buryo abana barundi boronka guce butwagwa nabandi
biboneka ikibazo kiri he none ni kumuco canke ni hehe neza
ingene indero itunganijwe mu gihugu ni ndero yigisha ico no kwita reconnaissance generale nta ma connaissance applique abantu baronka kugira ngo amenye rite nasohoka ishure nzokora ikineza ndacumva ndagitegera hanyuma rero gacye bisaba yuko bikenegwa neza yuko nimba naho bitigijwe mu ishure leta nishigikire amashira hamwe yigenga ashobore kuzarafasha ugwaruka kwitegurira ubwo buzi hanyuma amashyirahamwe ashinzwe gukora abantu twabo baronke n'abakozi bakoresha.
Urakoze cyane gose, uyo yari Uwezo wa Mungu Emile, akaba ari hano mu studio ya Radio Ijwi rya Amerika ngahi Washington, yari mutumire wacu mu kiganiro muri Sanga. Turagushimiye cyane kukanya ufashe kuganira natwe, mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka mu kiganiro. Aho ni naho duheraje ikiganiro cyacu, dushimira Geoffrey Mutagoma mu buhinga bw'ivyuma, namwe mwese mwaterereye mu kiganiro naho butaha mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.